Salonwa Asiye kwa mwanyapa Ogwa ya papo ya ngona di
Ozibon
Ibe na febi fena di Ebi fena di kona di Mili na mogiri na sovi di aru
Okomel
Akade kushonwa Maganobu shubu kelo babando no wa Ye konwa ye chilo wa nine Onwa bomelo chichi abani ya walife Prince engineer atweze Ozi bandu eze nuko Authority Kangi wada uba bangida
Yowa
Onyo machuku nyelo wanine Keze nupo Uli madiko gwena poze zoi mama Onyo gafumu wananya Keze nupo
Onyo gafumu wananya Keze nupo
Onyo gafumu wananya no
Yeah.
lo yini ne Pancha gebuzo wejebe Everybody Mrs. Victoria Eze Oso die me Onyo masuza ba Nimo set Bijedi Tobi ndi beze nubo Ezi wanyoma Ezi wana dera Eze adoma Nyana shebo na meze wanyoma Ezi wani bechukweze Na Luther King Chuzi eze Nobele mwa woteze Umweze nubo Agana buchubu nyala yibu maro nuwa Onyo buna buaka laka Kito onakali mbluna kepe Buto buka isifu ya Omule weja konu shago
Aino ya olivani kope onye wegu
Omole te wegu ombuba
Aino ya olivani kope onye wegu Aino ya ongene sasupa Of Africa chukunde nyeye goma Omurani kanyo
Yeze nubo royal family Nirezo rancho Nubo dunu kopya Anambra state Obyeze nubo bidoli sheze Teka teka Obu tolopu mwamwa toto gulu Ochilezi zuzi Bu ezo gilisi Okofia the first Eze mwenwe Ulokofia the second Igwe Michael anekweze Ulokofia the third Igwe Dr. Woteze The right man Ulokofia the fourth Iwe Dr. Roboteze Nachi Nyambu di korenti iwe Iwe niga chikanka neno wa Makano kweze degi manisi Woliba di kokwe nepele lebele nduleno Kayi malo kwezi oso Onye fuleni onyenyi Onye fulozo ponyozo dimba nino Prince engineer ateze ezo imama Onye sina ya yiligi Oma dina takeze nubo Ego chuku nyalo gine nuwa Owela nyanyo fumo fuma Aga me kuzo ne helipe ya Obu iko mi ne menu no Obu nki ne menezi kange kube Ima pulu mile benine Sonyo bu na nguba Obu madili nisa Kapin sete zenazo na kubo Ona fundo kenyo ubo mwa Ona buzumu wa yisimpe Ndine luju Pancha bundio na kugwa no mwa no mwa Emele jenu nogi Emele kuni be meloye Prince Engineer Ate zelolu nuka na mosque Nye chuku Meme digasi chiche Nobona in Nigeria Yaga chuku jago zigi Eze nubo Ozi bondo Memelo mu wakisieme la nyojare Memelo mu wakisieme Memelo mu wakisieme Memelo mu wakisieme Isingini ateze Memelo mu wakisieme Ozi bondo eze nubo Memelo mu wakisieme Authority Memelo mu wakisieme Isafine joyi mama Memelo mu wakisieme Kange wada upa bangida Yowa Memelo mu wakisieme 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 Ozi bondo eze nubo Memelo mu wakisieme Memelo mu wakisieme Ivoyilo neme bunankiti Memelo mu wakisieme Ivoyilo nagba bunankiti Memelo mu wakisieme Adamu nagigeme Memelo mu wakisieme Echini nemu nagigeme Memelo mu wakisieme Ulaki obonzo kupana balo Memelo mu wakisieme Obadazo wam ulaki Memelo mu wakisieme Memelo mu wakisieme Asi konachi Memelo mu wakisieme Kukwada za wamkulaki Memelo mu wakisieme Eze nuko Memelo mu wakisieme Chuku kuinazo Memelo mu wakisieme Gezi boy igi IBB General Ibrahim Badamasi Babangira Yezi boy yade lo so iya Okuro nanya Modendo mo wola won Osi kan lo telo ya Khalifa General Sanya Bacha People's General Kampulo Biazuli Kenandokwa Amen Yeja nukwa wala yine benine Aywene kene General Abul Salam Abubakar Ezio Yamaka Aremi Okikiola Olusegun Obasanjo President of the Federal Republic of Nigeria Milinez Olora Chief Olusegun Obasanjo Ayame Lozolo Magi Tumado Reform Programs Nini Melayi Aibu mu Nigeria nenye gekene Baba Bin Tukwe meko di mewo yuku Yezi bo bulu bulu Ike mbanewi Onyo mafulu mwibo nanya Umwibo nine Aine bele gebele Ogono kondo narisike wanem Chief Doctor Alex Ife yishukwe kweme Idoko Onyo mumu iwajiwe bili Onyo nakyo lokode la hima Chief Doctor Jim, if I should come over, Anya wuna waroha Nenubu state Onyoma Edimaka President of Senate Onwe Nugu Chief Senator Kenu Namane Onyoma chuku nyanu ndibo nine nibodogu Chief Doctor Chris Ngige Onwa neti shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash Owa ne ti igbo ni ne. Buru. Senator Doye Modi Adadi Orama. First woman senator in Igbo land. Ugo Shalacha de Shashune no awanem. Shivu Ibayi Omo Akashie Okoku of Ndiru Okoku Upadu Nukokye Zoyi Mama Okye Debu Benegade Kerimaka Shivu Shido Kolo Owelugo Zoyi Mama Image Maker Gifted Professional Princess Mary Epue Yezu Wadi Igwe Igwe Michael Ezenupo Kerima Kande Trinidad and Tobago Woli Wadi Gogwe Nekene Chief Professor Sivanika Obi Dibonupo Onyo magula kukwono wa kwele kwele Oliva niko kwene kene Chief Cosmas Agabo Opo Kanaba Onyo mamul nobi Senator Chief Benobi Ojali bonoka Oliva niko kwena pogezo ye mama Peter Anuku Yangwa Omelora Nukulu Omole Wu Yangwa Ezoyi Mama Prince Engineer Tete Sikanke Nono Nine Nona Dima Madilo Tandyo Iya Ndikulo Kusina Ifa malumen adema Ato eze
Peace of the Niger Ato eze Mebelo mu wakisieme
Nigeria,
Nigeria,
Equatorial Guinea,
Mbelo Muakiseme,
Emwe na Ivory Coast,
Mbelo Muakiseme,
Mbelo Muakiseme,
Mbelo Muakiseme.
Mbelo Muakiseme.